dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Kuba twumva rero ndabasuhuje mwese nanone ikiganiro cy'uyu munsi numwe hariko kuko twibanda cyane ku bwisanzure bw'itangazamakuru. Ikigo Freedom House kinaha muri Leta Zunze z'Amerika gikurikirana ubwisanzure bw'itangazamakuru mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu turimo gusoza cyasohoye icyegeranyo kivuga ko Leta Zunze z'Amerika ifite ingorane mu bya demokarasi ku buryo birimo gusubiza hasi n'inyuma ubwisanzure muri politiki no kwishyira ukizana kw'abantu hirya no hino ku isi. Icyegeranyo cy'uyu mwaka kandi cyasesenguye byimbitse demokarasi ya Amerika mu gihe manda ya mbere ya Perezida Donald Trump igeze hagati. Ku by'iki cyegeranyo, demokarasi n'ubwisanzure bw'itangazamakuru ntibisiganwa, aho kimwe kibuze n'ikindi ntikihaboneka. Uretse Freedom House kandi yavuze kuri Amerika, ibyo ubwisanzure bw'itangazamakuru na demokarasi byanditswe kandi n'umuryango Reporters Sans Frontières ukorera mu Bufaransa ureba cyane ibihugu byo ku isi muri rusange. Ku rutonde rw'uwo muryango, u Rwanda rwazamutseho umwanya umwe ku rutonde rw'igipimo cy'ibihugu byubahiriza cyangwa bihonyora ubwisanzure bw'itangazamakuru. Gusa uwo muryango wumvikanishije ko mu Rwanda hakigaragara ibikorwa byo kuniga ubwisanzure bw'itangazamakuru. Umunyamakuru wacu mu Rwanda Eric Bagirubusa yanyujije amaso muri icyo cyegeranyo adutegurira inkuru ikurikira.
Unyujije amaso mu cyegeranyo cy'umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka Reporters Sans Frontières cyo mu 2019 ku bwisanzure bw'itangazamakuru ku isi, ubona ko ibihugu 10 bya mbere bidahonyora ubwisanzure bw'itangazamakuru byiganje ku mugabane w'Uburayi. Birangajwe imbere n'igihugu cya Norvège n'amanota 72, gikurikirwa n'igihugu cya Finland n'amanota 79. N'icyegeranyo RSF yakoze ku bihugu 180. Muri ibi bihugu, Rwanda rwaje ku mwanya w'155 n'amanota 53.43. Ni mu gihe mu 2018 rwari ku 156 n'amanota 52.9, bivuze ko rwajeho imbere umwanya umwe, ruri mu ibara ry'umutuku. Twaganiriye na bamwe mu banyamakuru kuri iki cyegeranyo.
Ndabibona rwose nko mu murongo wabyo umwanya badushyiramo naho turi niho duhagaze. Hari n'igihe njye mvuga nti kuvuga ko mu Rwanda hari ubwisanzure bw'itangazamakuru cyangwa gutanga ibitekerezo ni nko gutera urwenya, bamwe bakabagira ngo ndakabije, ariko si ugukabya. Ntibufunze 100%, ariko buri hasi hashoboka.
Uwo ni Bwana John Williams Intwari, umuyobozi w'ikinyamakuru Lemon News cyafunze gikorera kuri interineti wemeranya bidasubirwaho n'ibyikubiye mu cyegeranyo cya RSF. By'umwihariko mu Rwanda, Reporters Sans Frontières ivuga ko hakunze kugaragara ibikorwa byo kuniga itangazamakuru bikozwe n'ubutegetsi cyangwa n'abanyamakuru bwabo bakiniga. RSF ivuga ko n'abanyamakuru b'abanyamahanga bashatse kuza mu Rwanda kurutanwa amakuru bimu uburenganzira bwo kwinjira ku butaka bwabwo. Iki cyegeranyo gikomeza kivuga ko nubwo hari itegeko ryo mu 2010 ryo kugera ku makuru ndetse n'uburyo bwo guteza imbere interineti mu gihugu bikiri ikibazo ku itangazamakuru, bamwe mu banyamakuru bakavuga ko ibikorwa byo kuniga itangazamakuru bikozwe n'ubutegetsi bidakabije. Bwana Jean-Claude Ndayishimye ni umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Museke akadomo rwa.
Nk'abanyamakuru tuganiriye hari igihe bati urwego ntirwishimiye ko inkuru ijyaho, turebye imikoranire dufitanye narwo tubona yagakwiye kubivaho inkuru ikavaho. Hari igihe rero bwa bushobozi buke nigeze kukomozaho butuma urwego runaka cyangwa umuntu ku giti cye utishimiye iyi nkuru bitewe n'ububasha ashobora kugera kuri icyo gitangazamakuru ashobora gutegeka iyo nkuru ikavaho.
Icyegeranyo cya RSF kivuga ko kuva mu 1996 kugeza ubu mu Rwanda habarurwa abanyamakuru 8 bishwe cyangwa baburiwe irengero, naho abandi 35 bagahunga igihugu. Biruko mu gihe ibyegeranyo by'ubutegetsi bw'u Rwanda byo bishyira urwego rw'itangazamakuru ku gipimo gishimishije mu bwisanzure, ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB bwagiye ahabona mu 2018 bushyira itangazamakuru ku mpuzandengo ya 81.3% mu bwisanzure. Mu Rwanda harabarurwa amateleviziyo asaga 10, amaradiyo asaga 30, ibinyamakuru byandika bigoye kumenya umubare wabyo cyane bikorera kuri murandasi, ariko bamwe mu bakora itangazamakuru bo bagasanga ubwinshi bw'ibitangazamakuru butapimerwaho bwisanzure.
Ese kuba ibitangazamakuru bizamuka mu bwinshi ubwinshi bwabyo nibwo bwisanzure niba bibaye 40 bivuga ikintu kimwe cyangwa bikaba 200 bivuga ikintu kimwe ibyakavuzwe bindi ntibivugwe nahitamo kubiba ari 5 ariko bivuga byinshi binyuranye niho n'ose bazavuga umupira gusa bakavuga imyidagaduro imiziki n'ibindi
bwana Gonzaga imoga n'ukuri ishyira hamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda basanga iki cyegeranyo cya Reporter Sans Frontières bigikubimo bidatangaje muri rusange abanyamakuru bakagira icyo bakomeza gusaba ubutegetsi
bufungure imiryango yo gutanga makuru umuntu yatange atishisha n'uyahawe ye kuyatwara avuga ati ndakurikiranwa mu buryo bwa rwo gose.
Iki cyegeranyo cya RSF ku bwisanzure bw'itangazamakuru kigaragaza ko igihugu cy'ambere cyubaho ubwisanzure bw'itangazamakuru ku mugabane wa Afrika ari igihugu cya Namibia kiri ku mwanya wa 23 gikurikirwa n'igihugu cya Cape Verde ku mwanya wa 25. Mu karere Rwanda rurimo igihugu kiza ku mwanya w'imbere ni cya Kenya ku 100, Ethiopia ku 110, Tanzania ku 118, Uganda ku 125, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri ku 154 mu gihe Burundi buri ku 159. Wagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Turagushimiye Eric kuri iyo nkuru tukivuga kandi ku bijyanye n'iyo cyegeranyo cya Reporter Sans Frontières umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza uri Nairobi nawe aratubwira uko uwo muryango wasanze ubwisanzwe bw'itangazamakuru bwifashe mu Burundi.
Ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini biri ku rutonde rw'abanyeshuri babi mu bijanye no kubahiriza ubwigenge bw'itangazamakuru nk'uko byemezwa na Arnaud Froger atwara igisata cya Afrika muri RSF. Icyo bihuriye ko nk'uko abivuga ni ukunumya abanyamwuga ugutera ubwoba n'igitsura amenyesha amakuru. Atubwira uturoyo dushimangirizo yemeza ku bihugu vyako karere.
Prononka du Burundi qui reste à la 159e place au classement.
Dufata urugero rw'u Burundi bwagumye mu kibanza cijana na 59 mu cegeranyo cha RSF c'ibihumbi 2019. Ku rutonde twovuga kw'ico gihugu kiri mu muzimiza mu vyo kubahiriza itangazamakuru. Eheraba mu 2018 leta yafashe ingingo y'akarenganyo mu kubugara maradiyo birakomeye mpuzamakungu ariyo VOA na BBC. Ibiriko biraba kajagari urubuga rwa rusanzwe rw'ubugawe kwamenyesha makuru bari ku butaka bw'ico gihugu amenyesha makuru benshi barahunze none ubu naho hatandukiriwe ibinyamakuru mpuza makungu byari bikina nata gutanga makuru yigenga n'ivyiyumviro bikebura leta biboneka ko hari ubugombe bwo kugumiza amenyesha makuru b'abarundi mu gasugerezo no kubuza abamva makungu gukora kubiba mu Burundi.
Burundi
bwana Froger hari n'ubutumwa yibaza bukomeye cyane ubutegetsi bwa amenyesha makuru.
Il y a aussi un cas qui est tout à fait emblématique, qui est celui de Jean Bigirimana, qui est un journaliste qui est porté.
Harakandi karorero kihariye na ka Jean Bigirimana yaburiwe irengero kandi yari yabonywe mu minwe y'iperereza hanyuma akaba atawuzi byamushikiye inyuma y'imyaka 2 n'igice yose ntihanakorwe n'amatohoza. Ubwo n'ubutumwa bukomeye kubamenyesha makuru b'abarundi bose ni nko kubabwira uti ukihendukanye itambika imbere uzobashikirwa n'ivyabaye kuri Jean Bigirimana kandi n'amatohoza zoba wibeko nk'ivyayi gipfuye. Uburundi sibwo bwonyene mu karere buregwa guhonyanga ubwigenge bw'itangazamakuru.
On voit moins de journalistes qui fuient au Rwanda parce que beaucoup ont déjà fui par le passé le régime de.
Tubona amenyesha makuru bake bahunga u Rwanda kuko benshi bahunze muri kahise. Ubutegetsi bwa Paul Kagame bwatanguye guhonyanga ubwigenge bw'itangazamakuru kera cane imbere y'u Burundi. Hari abanyamakuru b'abanyarwanda bishwe abari hafi 100 barahunze. Ivyo tubona nuko Burundi buri ko bufata akarorero kabi ku Rwanda kuko aho abantu badashikiriza ivyiyumviro nta ushikiriza kari ku mutima. Ikibabaje si Burundi gusa, hari na Tanzania iri muri uwo murongo nyene. Mbere Perezida Magufuli abivuga vyeruye ko Paul Kagame ariwe citegererezo ciwe nawe akaba ari urugero rubi mu vyo kubahiza ubwigenge bw'itangazamakuru kuko n'umwe mu babuhonyanga bikabije muri Afrika. Mugihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RSF ivuga ko ari kimwe mu bihugu abamenyesha makuru mu mwaka uheze babonye amahano menshi irafise icisaba Perezida Mushasha.
Nous ce que nous demandons et c'est un message très important que j'espère que le nouveau président.
Twebwe ico twifuza kandi n'ubutumwa buhambaye nibaza ko Perezida Musha zumva nuko yitandukanya n'uwo yasimbuye abakongomani bamwiteze ko vyinshi. Perezida Tshisekedi yashireho itandukaniro yerekana ivyemezo n'amategeko ku binyamakuru bibishashaye rwose. Nibutse ko mu 2018 Kongo ari ico gihugu RSF yabonye mwamabi menshi muri Afrika y'umusi ya Sahara. amatara nk'iterabwoba isugerezwa uguhagarika abanyamwuga kugaba inyamakuru guca internet n'ibindi
internet etc.
Naho ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini bitungwa gatoki mu ihonyangwa ry'ubwigenge bw'itangazamakuru hari byakamanikiwe muri Afrika nka Eritrea iri muri bitatu vya nyuma ku rutonde rw'ibihugu 180, Sudani iri mu kibanza 175, hamwe rero na Djibouti iri 173.
Arakoze Eloge wirika neza ku byanditswe no muryango Reporter sans frontiere. Ubwo byari kandi mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatano turimo gusoza. Ese uku kwezi kurangiye byifashe bite? Kugeza uyu munsi abanyamakuru b'amaradiyo abiri mpuzamahanga Ijwi rya Amerika na BBC y'Abongereza ntibemerewe gukorera ku butaka bw'u Burundi. Ibyuma bya FM byafashaga abanyamagihugu kumva amakuru n'ibiganiro binyuranye nta makaraza nabyo biracyafunzwe. Ni ingingo yatangajwe n'urwego rushinzwe gukurikirana no kujya makuru bikora mu Burundi CNC. Uru ni rwo rwego rwemerera cyangwa se rugahakanira ibinyamakuru, amaradiyo na televiziyo kuba byageza amakuru ku Barundi. Guhera muri iki cyumweru urwo rwego rwa CNC rwabonye abayobozi bashya 15 baheruka kugendwa na Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza nk'abagize urwego rujere rucungira ingene ibinyamakuru bikorera mu Burundi CNC. Kuri wa gatanu bitoreye 5 bagize inama yabo y'ubuyobozi. Ni nyuma yaho itegeko ryabanje kubagena rikamara iminsi 6 gusa ryasubimo kubera ko harimo utubazo twigaragaje kubijyanye n'amategeko. Mugenzi wacu Diane Rinahazwe yaganiye iby'ayo mategeko na Jean Regis Nduwimana n'umwarimu muri za kaminuza akaba n'impuguke mu buryo bw'itangazamakuru bikora. Yaganiye kandi na Jerome Niyonzima n'umunyamwuga n'umunyamakuru akaba kandi amaze igihe kitari gito mu rwego CNC. Hari n'umwanya kandi twahaye abakurikirana Ijwi rya Amerika ngo batange cyangwa se babaze ibibazo. Muri uyu mwanya reka Jerome Niyonzima atangire asobanura uko urwego CNC rwagiyeho mu Burundi.
CNC ikinjaho bagiye hari nk'urwego ruje kunganira ubushyikirangandi bwo kumenyesha amakuru, aho basa n'abagomba kugira bati kumenyesha amakuru ni nk'uruganda mu bushyikirangandi nk'uruganda, harakenewe nawe nu abo kubahiriza urwego rwofasha kubahiriza umwuga kugira ngo ibwirizwa rigenge umwuga wo kumenyesha amakuru n'ibijyanye n'akarangamutima k'abanyamwuga bishobore kubahirizwa. Bati
muri make rero ni Perezida Kanaka agena abagize urwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi. Numvise uko tubwiye
umukuru w'igihugu agena abagize inama nkuru y'igihugu igereje kumenyesha amakuru akoreye ku mpanuro cyanke mu kuja inama mu n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu hamwe n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu.
Yego, Jean Regis Nduwimana, ku ruhande rwanyu murumvise uko CNC ikora n'uko ijaho, nibyo mubona ko biza byunganira mu bwigenge bwo kumenyesha amakuru?
Ari umwigisha dukurikirana cyane yitwa Mahiso Re Frere yigisha mu makaminuza ngaha mu Burundi. Amaze kubyigwa urazi ukuntu CNC urwo rwego rukora. Ndabibutse ko CNC ni rumwe mu nzego 5 zikomeye zishyirwaho n'ibyiciro shingiro. Yasanze yuko nibyo CNC ni urwego rwaje mu ntumbero za demokarasi, mu gihe bifuza yuko nk'uko Jemeka yavuga aho abari mu rugo abari mu bimenyeshamakuru bagira aho bahuriye bwa bahanurane bagiye bafate n'icyo bahanuye cyangwa bongeye ko kugira ngo umuga kumenyesha amakuru ugende neza. Cya kabiri ni uko izo nzego nazo zaguye ziba izo gukandamiza no gutoteza ibinyamakuru. Nicyo rero ubwira ngo cya mbere ni ugenda kwisha kwica kibazo. Irerekana ko ari intumbero yo gushaka gushyiramo demokarasi, mugabo ni uko urwo rwego nabo rwavuye ruba urukoreshwa, rushobora gukoreshwa mu gukandamiza ibimenyesha amakuru. Ugombye kugira ngo wugare Voix d'Amérique yango uvuge yuko Patrick Mitabaro cyangwa Patrick Nduwimana cyangwa Innocent Muhozi washira ko ari abansi b'igihugu uheza uca muri sense.
Jerome, ibyo Professeur Jean Regis ariko aravuga yuko rushobora kuba nk'igikoresho cyo gukandamiza abanyamakuru cyangwa bakabaca ko mu gihe hari ingingo yose ishobora kuza ivuga ati tushaka ingingo ariko irinda guca muri sense kugira ngo yumvikane ko iriko iza kubw'itangazamakuru, murayivuga ku iki?
Jean Regis, icyo kimviro ni kiriwe kandi ni uburenganzira nawe
biyo gushikiza uko kumbure avyumvira canke afatiye no kuri ibyo byigwa ashobora kuba yarasomye canke yemera ariko je sinibaza ko umuntu yogifatira muri rusange gutyo ngo nubwo gukandamiza kumbure harashobora gufatwa ingingo rimwe na rimwe ngizihimbare abo zifatiwe ariko sinovuga ngo nubwo gukandamiza kuko ndazi ibindi bihe urwego rwagiye ruseruka mu gutabara abamenyeshamakuru rimwe na rimwe nk'iyo bafashwe bagahohoterwa ku rubuga cyangwa mu mirimo yabo rugaseruka mu kubatunganiriza cyangwa mu gufasha gutunganya inyigisho z'abamenyeshamakuru kugira ngo batere imbere mu mwuga rero bishyitse hakaba harafashe kumbure nk'ingingo zimwe zimwe zidahimbara uyu cyangwa uriya kubera ko zafatiwe uyu cyangwa uyu cyangwa zafatiwe gutyo bishika hanyuma jarazisi kuvuga ati nubwo bwo gukandamiza jesi no mubuza kubivuga mugabo sino mushyigikiye
hanyuma ga jehova muravuze ngo harageze igihe ubwo rwego rutabara abamenyeshamakuru baba bagize ibibazo canke iki ubuho byifashe gute izo ngingo zitandukanye bariko baravuga ati twe tubona ari zikandamiza kugarije urya Amerika abamenyeshamakuru bakabashira ku mitahe n'ibiki muri carana nabo mukavugana mukumvikana muti twebwe twabona bitegeza kugenda gutya ubundi ikosa mwakoze niri imbere yo guca inkoni ngufi mukabanza mugahanura nk'ababyeyi imbere yo guca inkoni ndende
yego iyo cyonze nuko hari ikiyago hagati y'abarongoye ibinyamakuru n'amaradiyo n'abarongoye rero urwego CNC icyonze nuko kenshi bama bicaranye mbere hari naho bahanurana mu buryo bw'ikibiriraho hamwe umuntu wumviriza nk'ibintu bikiye ku iradiyo agaca avuga ati nashaka tuvugane gatoyi kuri icyo kintu murabe mu gikosore cyangwa mu gihinyanyure
yego umwe mu bamenyeshamakuru ariko aradukurikiranira hagufi ariko adashaka ko tunamuvuga aravuze ko tubaza mwebwe mwese Jean Regis hamwe na Jerome ngo ubwo ntivyo babyiza sense igiyemwo abatowe n'abanyamuga ubwabo presidence y'u Burundi itarinze kwivanga turahera kuri Jean Regis ako kabazo kumenyeshamakuru ariko aradukurikirana
ingingo ya politiki ingingo mvana nuko igihugu gishaka gutwarwa mbega u Burundi turi mu igihugu kirimo demokarasi nyayo nk'uko tuyumva tuyiga mu ishuri cyangwa tuyigisha ibyo rero yasise aho bihuriye na sense aho bihuriye n'izo nzego ni ukuvuga mu gihe leta itaribibatse kuri demokarasi n'izo nzego zindi za sense za conseil de securite ntizihereza ngo zigire uburenganzira kuko article ya mbere y'itegeko rishyiraho sense ibona uko rikora inzoka y'urwego rwigenga mu gihe rero leta itarekura uburenganzira bw'abanyagihugu mu gushyikiriza ibyiyumviro byabo reka na sense rero niheza ibihugu uburenganzira nacyo gituma rero kugira ngo uburenganzira bwayo ntibube ubihera mu gihe aho ujya gushyira nko mu rwego rw'ibanze babashyiraho iyo muntu avuga ati ngo mbe ntibotorwe ibyo rero byo kumvikanwa n'abashingamateka bikumvikana ku rwego rw'igihugu ikibazo cya politiki gikomeye cyane bakumvikanaho ukuntu urwo rwego rwojyaho abawushyiraho inzego zose zojyamo ibyanye icyo ariko urabona n'umunsi biraboneka ukubona nk'uko harimo abaserukire ba minisiteri ashyika ari atatu yego minisiteri yo kumenyesha amakuru
ariko ngira ngo nimba ariko itegeko ribitegekanya ntacyo nta tegeko riba rirenze kandi nacyo
icyo kibarenze ko ndakavuga nti izo yo kibazo cya politiki ihera mu gushyiraho iryo tegeko rishyiraho
Jerome ku ruhande rwanyu umenyesha makuru adashaka ko tumuvuga mugariko aradukurikirana avuze ngo ubwo ntivyo bavyiza sense igiyemwo abatowe n'abanyamuga ubwabo presidence itarinze kwivanga
kuri uwo mumenyesha makuru jewe ubwa mbere hoho n'uburenganzira numva nibaza ko icyumviro ciwe ngombwa cubahirizwe ni icyifuzo kandi abaserukira abanyamwuga bitorewe nibaza ko mu gihe bahagarariye ibyiza cyangwa bahagarariye umwuga byoba ari byiza ariko nkavuga ni icyifuzo mugabo kandi kumbure bisaba kwiyumvira birebire iyo iyumviriye ngo abanyamwuga akaba aribo babitorera aba yiyumviriye nk'uko sense yoba ari nka sendika y'abamenyeshamakuru cyangwa iyindi shyirahamwe ry'abamenyeshamakuru mugabo mu bisanzwe sense iriho kugira ngo ikorere abamenyeshamakuru
mugabe ikorere nabandi banyagihugu bagezwe kugaburirwa izo mfungurwa zitegurwa n'abamenyesha makuru ariyo makuru
ego hariho abaturindire ku murongo kugira ngo tubahe ijambo ariko imbere yaho ga Jerome umuntu ntaca avuga ati none muza guhuza gute abo bajamo barabanza bagahugurwa mu byo kumenyesha makuru kugira ngo nimuzuhave mugongana mwitabamwe ngo bariko bakingira umutekano abandi nabakavuga ati natwe turiko twubahiriza umwuga
mu byukuri yo dushitse muri urya rwego ni tuguma duserukira iyo twaje tuva waje ava mu gipolisi ntabeje guserukira abapolisi waje ava mu bagira amasinema ntabaje guserukira abakinya ba filme waje ava mu bamenyesha makuru ntabaje guserukira amenyesha makuru
ariko
waje ava muri mu bushikiranganye ntabaje guserukira ubushikiranganye
ariko ingingo zi
iyo tuhari mu gufata ingingo turaraba tuti mbega iribwirizwa aho jyaho nyanzwe ni hehe turaje igizwa rigenga umwuga wo kumenyesha makuru kuko niryo dukoresha tureza ngo dukoreshe irindi byirizwa atari ijya ryo kumenyesha makuru ni ukuvuga uwo yabavuye hariya naho yoba atarasanzwe yarabaye mu byo kumenyesha makuru noneho mugabo no mu kugena be nabo bantu bahinda kuraba bati mbega arafisemwo n'uburambe na bukeyi muri ibyo bisata byo kumenyesha makuru cyane yoba yarabyize na hehe
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda Jean Regis musongora kugira ngo twakire abanyagihugu baturindiriye ni na benshi
Jeremy yashikije nk'uko niko wayibona mugabo ishuko byateze kugenda abajyankuru urwo rwego bategeza kuza n'icyo bita rezentere by'ibinyamakuru bari mu ngo sector ya communication kuvuga ibyo kumushikiza makuru abanyamwuga amashyirahamwe ariyo bategeza gushyira imbere ibyifuzo ibyiyumviro mu bijyanye n'uyu mwuga n'ubwo rwego rwa gasente
reka twakire abanyagihugu
itarashika
reka twakire abanyagihugu bari ku murongo duhere kuri Leonidas kandi twihanganire twakugumije ku mwanya muri mure kugira ngo tubanze twumve iyo bijya niyo biva Leonidas aho uherereye hamikaze akabazo canke intererano
intererano no ya dokumenta makuru ngamurundi iwacu biragoye uri kuraraba ukuntu abamenyesha makuru bifata cyaba bagira na kubashiriza amakuru usanga bigoye ni ukuvuga umenyesha makuru usanga umenga rimwe na rimwe n'umunyepolitike ukaraba uruhande wahagaze ko hagutanga inkuru ku mpande zose ugasanga arafise ahantu
umenyesha makuru canke bamwe mu bamenyesha makuru ivyo vyagirije ntituza kubikomerezaho udasi vyemezo
bamwe bamwe ico gihe kugira abone niyo yo sensor ya gufasha ingingo y'amakuru ciwe usanga afite ibibazo nk'ibya politike bamwe bakora mu Rwanda abo bavuga ngo sensor yo kwigenga yego kwigenga nibyo mbwo nayo ubangwa ari yo we umenyesha makuru yaza ko yokwigenga ku buryo amworohereza mu byo ariko arakora ariko aba yatumwa n'umunyepolitike kuko benshi usanga bahagaze
akenshi warinze tusongo rero Nidasi akenshi waba yamaze gufata uwo murongo aba yamaze kuja mu bya politike reka twakire Eliezer nawe ku yundi murongo wa telefone Eliezer ikaze
nanjye ndi mu Burundi mu Kirundo namwegiye kuvuga ati mu batorwa amenyesha makuru ati presidansi ntiyarekuye kubyivangamo njyewe nandumva icyo kintu ari cyiza kuko nimba uno munsi abo banyamakuru bashobora kugenwa n'abari muri presidansi birumvikana neza ko hari amakuru ataza gutanga kubera buryo umuntu asa n'umuntu yaguhaye akazi biragoye cyane kugira ngo umumenere impuri yego je navuga ko botorwa nk'uko bamwe bamwe bari kwarabivuga kubera iyo haba ari ukugena nyine bisanzwe presidansi hari ibigomba mw'icyo gihe n'abanyapolitiki baba ariko bakora uko wumva mw'icyo gihe nawe aba umunyapolitiki hari icyo saba murakoze
urakoze bwira umunsi mwiza Eliezer mu Kirundo
ego
Jerome na Jean Regis sinzi ko mumvise ivyumviro vya Eliezer na Leonidas mwe twari twabigarutse ko ati baramutse bagenwa mu ruhande ruvuye kuri presidansi y'u Burundi akenshi usanga binagora kuvuguruza ivyo bamaze gushika ku biroro hano nega Jerome ko nk'abagize ubwo rwego bahagarara bakavuga ati ingingo naho iri kwiraza gucya twebwe turabona ko kunyunguza abanyagihugu twoca inkoni ngufi ntibigende uko biriko birasabwa nimba bihora bishikaho
nta kintu coro ha mu bikogwa be n'ivyo mugabo sino vuga ngo ntibiba benshi bariko baravuga ngo botorwa n'abamenyesha makuru je navuze nti gutorwa jewe ariko ibyirizwa ribitegekanije sino bigwanya mugabo kandi nerekanye amakenga yuko kwiyumvira gutogwa n'abamenyesha makuru uba wibagiye za nyungu z'abatari abamenyesha makuru mugabo bakurikirana ibishikirizwa bumviriza cyangwa basoma cyangwa baraba televiziyo ibishikirizwa n'abamenyesha makuru nabo barinda ku rwego rubahagararira cyangwa rubahiriza atari ukuvuga ngo n'abamenyesha makuru gusa hanyuma rubwiza ati urwego nk'urwo rugenywe na perezidansi ya repubulika rutegereza guca rubugwa politike rugahengama ariko jewe siko ndabibona niko uri ko arabyiyumvira ashobora guca yibaza ati none ko bagenywe n'umukuru w'igihugu ubwo bazohabwa uburenganzira barahabwa uburenganzira bwo gukora mu mwidegende bati turafashe iyi ngingo njye nabwiye ko ndi muri senete kuva mu 2000 na 11
imyaka
9 ego jewe sindabona umuntu aza kuntana ikijambo ngo kubera ko nagenye n'umukuru w'igihugu ngo kora ibi cyangwa gira biriya byoshoboka hakaba hariho abari tamikwa mugabo jye nk'ubwanjye sindabona n'umwe aza kuntana ikijambo ngo avuga ati Jerome wagenye n'umukuru w'igihugu none kora gutya
Jean Regis Nduwimana ngira muranyuzwe ku nsiguro atanze Jerome ku byerekeye
igituma kimeze na gatoya nk'igihe karavuga Jerome n'ibyo hari igihe bafata inkingo ubona yuko byashije byunganiye ku mwuga kumenyesha amakuru mugabo muri umwe mwana turi turavugana ga Diane n'abandi bose bari kwanyingirija ndi kuki kuri site ya iwacu iwacu yateye imbere washobora kama amatohoza amarushesi wanditse sense muri iwacu ukaraba amakuru ingingo nyamukuru ziguha za sense kuri iyo myaka itatu iheze Sense yahagaritse kuko havuzwa indirimbo zimeze muri radiyo isanganiro Sense yagize iki n'amakuru nuko ntabwo ndasoma kicyotuharurira neza ku ngingo Sense yafashe muri ino myaka itanu iheze mbega niziyo zingana gute zikandamiza twakwita ko zikandamiza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru cyangwa n'izihe zihanura leta nk'uko Jerome yakaba yavuze ko birashika akabikora umuntu niwe neza na neza yocayerekana akavuga ati sense irahagararira ikinikiniki
imbere ko duhava duhana agahindukira akabazo kamwe gusa kakomeje kuvuga hariho n'abatubajije ngo Jerome baragukumbuye mu kiganiro kwa Nyaburunga hari umugambi utuciriye utwibiye akabanga kuko uzohava ugaruka muri kwa Nyaburunga kuko ingingo sense yafashwe ikiganiro cawe naco nyine byatumye kigenda
kwa Nyaburunga naje ndabakumbuye ngira ngo abarongoye ibyo bya Amerika nibaza ko nizigiye ntakekeana ko baba bariko barabandanya bagirana ibiganiro kumbure n'inzego zibijejwe mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo ejo aho bukera no kwa Nyaburunga n'ibindi biganiro byahagaze nabyo ne bishobore gusubira gusambira
hari icizere ntuvugira sense ariko uyikurikiranira hagufi
jewe nsanzwe nizeye mugabo cyane cyane nyizeya icyizere cyane kigashimira ko nizigira ko baba ariko baragirana ibiganiro kuko ibiganiro nibyo umuti wa byose
hanyuma nk'umunyamwuga kubona hari radiyo mpuzamakungu zitakivugira mu gihugu cy'u Burundi abamenyeshamakuru batakivugirayo agahombo abanyagihugu bakomeje kutubwira sense ubikumva
ako gahinda najewe nk'umenyesha makuru ndakumva ariho ibyo duhomba n'ivyo ariko no bivata ko ari vya bindi usanga umuntu ariko aravuna urukwi ashobora gusanga niza tariko aravuna zivunikiyemwo nabo bavuga ko ari kandi umuntu ashobora gusanga ariko arasesa agatosi kari mu mata ugasanga amata yose arasesete agahombo kariyo ariko reka tugire ivyizigiro yuko abajejwe kugirana ibiganiro bogerageza kugira ngo amaradiyo n'ukuri asamirane bagirane ibiganiro bashike ku mpozi tomoye ibitegerezwa kumbure guca mu biganiro bice mu biganiro ibica mu butungane bigaca mu butungane mugabo kandi nongera kumbuye mu kurangiza mvuniraga akagoye bamenyesha makuru bagenzanje iyo umumenyesha makuru bishitse agakosha akemera ikota ati ndarikosoye cyangwa akavugisha umuntu ibintu bagasanga sivyo ukugaruka akavuga ati iradi ikavuga iti twari twihenze ejo nimudukosore iki twavuze sicyo ibyo niteka mu mwuga wo kumenyesha makuru
turamushimiye mugenzi wacu Diane ninahazwa wateguye cyane iki kiganiro dushimiye namwe mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kandi namwe tubaha ihurizo mutwandikire mutugezeho icyo mutekereza ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi mukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.